bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diana ni nahazwe ndongoye ibiganiro vyuno mwanya ikaze mwese njuti bakunzi
mu bisanzwe twebwino hari hahetse gihe kirekire mu ntara ya Rwanda atancanze zazo zihari twari twaragerageje kuzibaza turazibura.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza iri mu gihugu c'u Burundi agaruka ku kibazo cike na zincanco z'ibitungwa bitandukanye. Iryo kenagi ibincanco ziriko ziragira ingaruka mbi, turaza kubigaruka ko handi hato murabi hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make kwa barwanyi 16 muhari wa leta Kiislam bishwe muri Misiri mu rugamba rwo guhiga abakora iterabwoba cyane mu ntara ya Sinai. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri no w'Imana n'inzego z'umutekano. Iryo tangazo rivuga ko abapfuye mu bitero igisirikare kimazemo iminsi 4 muri Risangi, abarwanyi barenga ijana hamwe n'abasirikare bashika kuri 16 ni bamaze gupfa kuva itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri hatanguye ibitero byo mu ntara Sinai. Kuva mwaka wa 2013 igisirikare gikuye ku butegetsi perezida Mohamed Morsi, abajeje umutekano baciye batangura kurwanya imirwi y'intagondwa irimwo ishami ry'umuhari wa leta ya Kiislamu. Ishami mpuzamakungu ONU ritangaza ko inzara iri kwitera yongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe ahanini n'intambara hamwe no guhunga kw'abanyagihugu mu ntara ya Kasai mu karere ka Tanganyika. ONU yemeza ko abanyagihugu baharugwa miliyoni 7 ari bo bugarijwe n'inzara kandi yo ku rwego rw'amapfa. Iryo shami mpuzamakungu ryita ya ONU rigasigura ko ryasavye miliyoni 168 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha miliyoni 10 y'abanyagihugu muri uyu mwaka, ariko ngo gushika ino saha bakaba batabona ayo mafaranga azova. ONU yitegekanya gutuma ko inama yiyaguye yo ku rwego mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo zo gufasha mu isata cyo guha ibiribwa abanyagihugu hagati mu kwezi kwa kane i Geneve mu Buswisi. Umugambwe ukomeye muhitabwa rumwe n'ubutegetsi muri Sierra Leone niwo waboneka kuri imbere gato yindi mu Madrid ejo ku Imana ku ica 75 vy'amajwi yaramaze guharurwa nyuma y'amatora mukuru w'igihugu yo kwigenekerezo ryandwi. Ariko bigaragara ko atamukandida yiteze gutsinda mu gice ca mbere ku buryo abakandida bariko bararaba ingene bo kwiyunga mu runani mu kurindira ko hashobora kuba igice kigira kabiri c'amatora. Umukuru kemurantunga mu gisirikare General Julius Madabio yaserukiye umugambwe CLPP niwe aza imbere gushika ubu ku majwi 43 n'ibice bitatu imbere ya Samula Kamara yahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wo mugambwe usanzwe ku butegetsi APC. Gushika ubu afite amajwi 42 n'ibice bitandatu kw'ijana by'amajwi amaze guharugwa. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi duhera ikiganiro cacu ku makuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwasubitse rubanza rwa Lieutenant Colonel Rugigana Rugemangabo, uyu murumuna wa General Faustin Kayumba Nyamwasa, araregwa ivyaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara. Urukiko rukuru rwa gisirikare mu 2012 rwari rwamuhanishije igifungo c'imyaka 9. Menyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagiruwubusa aratubandaniriza ino nkuru.
Lieutenant Colonel Rugigana Rugemangabo yaje kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga arinzwe n'abasirikare bakuriwe n'umumajoro. Yari mu mpuzankano y'icyatsi kininshya, yambaye amataratara ajya kwijima n'inkweto z'umweru ziri mu tubara tw'icyatsi zimenyerewe muri siporo. Uburyo yasuhuzanyaga n'umunyamategeko umwunganira Maitre Godefrey Butare ndetse n'umushinjacyaha wa gisirikare yagaragaraga nk'umuntu ukomeye mbere yo kwinjira mu rukiko. Acisha magaseka. Mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze awurangirije Colonel Rugigana amubwira ko mu byo yavuze byose ntacyo yumvishemo kubera ikibazo cy'uburwayi. Urukiko rwakoresheje ibishoboka rukavuga cyane kugira ngo yumve mu cyumba kitarimo indangururamajwi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yatangiye abaza uruhande rwa Colonel Rugigana impamvu rutatanze imyanzuro y'ubujurire mu gihe imyanzuro y'ubushinjacyaha yo avuga ko yamugezeho. Colonel Rugigana Rugemangabo yavuze ko amaze imyaka 6 ajuriye kandi ko nta burenganzira yagize bwo kubonana n'abamwunganira ngo bagire icyo bageraho. Yavuze ko yagerageje kubiganiraho n'abasirikare bamurinda bakamusubiza kuretse kuba bamurinze ibyo kuburana kwe bitabareba. Yavuze ko afungiwe mu muhezo w'ahantu atasobanuye kandi ko ubundi yagombye kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku Murindi. Yakunze gushaka gusobanura impamvu ze mu rurimi rw'Icyongereza ariko umucamanza akamugarura amubwira ko iburanisha riba mu Kinyarwanda. Colonel Rugigana aravuga ko impamvu z'Icyongereza kiganza zikomoka ku mateka yanyuzemo ari narwo rurimi yizemo. Byabaye ngombwa ko umucamanza amusaba kwihangana akagenda gake ariko akavuga mu Kinyarwanda. Asa n'usobanura ko yagombye kuba afite imyanzuro y'ubujurire. Colonel Rugigana yagize ati "Biranatangaje kuhamagazwa mu rukiko nta myanzuro mfite kandi maze imyaka 8 mfunzwe." Ati "Justice delayed, justice denied." Bisobanuye ko ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera ugerekereje mu Kinyarwanda. Maitre Butare wagaragaye amwunganira yemereye umucamanza koko habayeho imbogamizi zo kugera ku bunganira. Yavuze ko kuva yafungwa hashize icyumweru kimwe babonanye. Yavuze kandi ko yabonanye na mugenzi we Maitre Shoshi Bizimana ariko ntibahuza kuri gahunda zabo. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Kapiteni Faustin Nzakamwita ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'urundi ruhande, yabwiye umucamanza ko Colonel Rugigana atandukira akajya mu bidakwiye gusuzumwa mu rubanza. Yavuze ko yavuganye n'abamwunganira kandi ko bahuye bombi ntibahuza gahunda bityo ko bitakabaye imbogamizi. Kapiteni Nzakamwita yavuze ko icyashoboka ari ukuregwa n'abamwunganira basaba umwanya bagakora imyanzuro urubanza rukazabona gukomeza. Maitre Butare yavuze ko mu gutegura imyanzuro bidasaba gutangirira kuri zero. Yavuze ko Colonel Rugigana Rugemangabo akimara gufungwa hari imyanzuro bari bateguye ariko ntibayishyira muri dosiye kuko uregwa yasabye ko bazabanza kuyinononsora. Umucamanza yabajije icyo bo nk'abunganizi ba Colonel Rugigana bakoze icyo gihe cyose afunzwe kuko bikigaragara ko nta kintu na kimwe kiri muri dosiye. Maitre Butare yasubije ko zimwe mu mpamvu zabibateye wo yunganira yazisobanuye kutamugeraho byoroshye. Yanavuze ko nyuma yo gukatirwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare, abo banyamategeko batari bazi ko bafite uburenganzira bwo gukomeza kumwunganira mu rukiko rw'ikirenga. Umucamanza yahise abaza umwunganizi icyo gukora kugira ngo urubanza rubashe kuburanishwa. Colonel Rugigana yakomeje gutinda ku kibazo cy'ubuzima bwe kubera uburyo avuga ko afunzwemo mu myaka 8. Aranasaba kandi kubona mudasobwa imufasha gutegura urubanza n'ingingo ubushinjacyaha busanga yayiganiraho hagati ye n'abamwunganira. Umucamanza yategetse ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu uruhande ruregwa rwazaba rwateguye imyanzuro rukayigeza ku rukiko. Ubushinjacyaha nabwo bukazayisubiza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane. Kuri Colonel Rugigana ikibanze n'ubuzima bwe kuko abaye yakize mu magambo ye ati "Nejo nagaruka." Colonel Rugigana Rugemangabo yafashwe mu 2010 ku ikubitiro ubushinjacyaha bwamureze ibyaha bitatu: icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho biciye mu nzira y'intambara, gukwirakwiza impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda, no gukwirakwiza intwaro no gukorana n'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibyaha byose ahakana kandi bimwe muri byo birasa n'ibyo mukuru we General Faustin Kayumba Nyamwasa usigaye yabarizwa muri Afurika y'Epfo, nawe yarezwe ndetse inkiko zimucira urubanza adahari zimuhanisha gufunga imyaka 24. Kubireba Koloneli Rugigana mu 2012 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bibiri icy'ubugambanyi bugamije kugira na ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara n'icyo gukwirakwiza imuha zigamije guteza imvururu muri rubanda. Rwamuhanishije gufunga imyaka 9 amaze ajurira avuga ko ari igihano kiremereye. Muri rubanza ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwamusabiye guhanishwa guhera mu munyururu nabwo bwahise bujurira icyemezo cy'umucamanza buvuga ko igihano yahanishije Koloneli Rugigana ari gito. Iburanisha ritahariri ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyururu AVDP mu Burundi risaba ko ikibazo cy'ikena ry'incanco ry'ibitungwa bitandukanye gitoregwa umuti. Ni nyuma yaho hari abana babiri bariwe n'imbwa mu ntara ya Bubanza. Nyene kuzitunga kemeza ko atancanco afise zo gucandaga izo mbwa atunze. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ibanza Diane Ndonse niwe tubaza ino nkuru.
Amakuru duhabwa n'abajeje intwaro avuga ko aheze indwi zibiri abana babiri bo ku mutumba mitakataka muri komine Bubanza bariwe n'imbwa z'umugabo azwi ku izina rya Muyabaga bivugwa ko atunze izishika kuri 21. Abavyeyi bafise abana bakiri bato bavuga ko umutekano w'abana babo udashemeye kubw'ubwo bworozi bw'izombwa.
Umunsi zigazagura abana ngaha ku ibarabara aho nta n'umwe yacaruka zitamwirutseko. Urumva rero natwe ngaha mu babanyi abana ubigumizako kugira ngo ntava caruka ngwe mugazure. Urumva umuntu arengana ku ibarabara zitamwirutseko
ntiziziritse.
Oya biraguma yibiyerera yo hose mu ishamba birayerera iyo ugiye bigusangayo cyangwa ukabisangayo.
Ibintu byunyugwa nuko imbwa nyinshi zo mu mihana yo mu ntara zitazirikwa. Aba banyagihugu bo muri zone mitakataka basigura ko ahanini ari kubera abanyene kuzitunga baba mu ngo zitazitiye. Ibyo bigatuma ziguma ziyerera mu bibanza bitandukanye abantu baranguriramo imirimo. Ibintu bikunyuka ku basanzwe batunze imbwa nyinshi nkuko uyu mubanyi wa Muyabaga abivuga.
Zirayerera zimazirera nyamba zibonye igitungwa zirajya zibonye abana abana hanini izo zikari hari ubwo ngizira gutabura zishinga amamenyo gusazikazikureye kukagenda
hanze zibazaturutse rero
nta hantu zifese zirara zimazirera uko nyene zigenda hageze ko zitaha ku mugoroba zigataha umutwenzo bakabusanga zire hajya ku mbugi wiwe wagari ntubigira uzibona aho zitaha kubona zimazirera ahubwo ni nyinshi
nkabora amaze kuzibona.
Ndeho zimuna kandi tubona jemba haje nawe abangaho mba noye kuzibona.
Ivyo biruko mugiye nyene kuzitunga yemera ko atunze indwi gusa. Ikindi avuga nuko atazicandagisha kubera ko aheze igihe atancanjo ziboneka muri yo ntara ya Bubanza.
Mu isanzwe twebwe ino hari haheze igihe kirekire mu ntara ya Bubanza atancanjo zazo zihari. Twari twaragerageje kuzibaza turazibura.
Amakuru dukura mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nuko incanjo z'igitungwa cimbwa zishika mu ntara ari uko abajejwe amagara y'ibitungwa muri izo ntara bashitse mu gisagara cha Bujumbura kuzigura. Ariko rero urongo ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo mu karere k'uburengero AVDP Nkunzimana Rafael abona ko ubwo bushikiranganje bwo kwegereza incanco hafi y'abanyagihugu mu ntara.
Mbona menga yuko abajejwe intwara yuko bishyiramo umwete kugire na leta nyene kugire decentralize ifate mu minwe incanco zivi Bujumbura zije no mu ntara kugire turabe yuko imbwa nazo zocanco kuba zishye zose siyo muti w'abatoye.
Icyo bikoze abajejwe intwaro basabye ko uwo mworozi w'imbwa azica ivyo yashitse mu ngiro ari cyamo zitatu nkuko mu ntwaro babandanye babivuga. Urongoye zone mitakataka Jacques Nikwitegeka avuga ko muri rusangi ugutunga imbwa nyinshi gufise ingaruka mbi.
Zamaze kujya abo bana twaragiye n'abatwara umutumba tubwira ko ari imbwa zishika indwi mu ngabo babanye batubwiye ko ari imbwa zirenga 10 abandi babwiye ko zishika 21. Igitege cyaduro bose ntagihuriza kuko ni imbwa nyinshi bava ko ziba ahantu mu kigo ziguma rero zinyegeye ku mutaga zikaboneka mu ijoro kandi ari nyinshi nk'ingena zigaburira zishobora kuba izo zijya hanyuma ziyarira mu bitungwa z'abanyagihugu canke zikajya abantu kubeho zabuze ibyo zijya. Nico ni bwiza nibaza ko ingorane yera hari cyane kubera ko cyazigora ukuntu azitunganya n'ingena zicungera.
Muri rusangi imbwa itagikenewe na nyene kuyitunga canke yagwiriye cyane arayica. Ariko rero ukuzica si uwo muti kuri bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya mitakataka. Uyu asaba ko hoba amahimiriza kubazitunze kugira ngo zibungabungwe neza.
Kuzica si uwo muti cyane ahubwo gusa bo muhimiriza kugira ngo azitwararika zijane ku rucanco bazicandage.
Ariko kandi bamwe mu banyagihugu ntibatahura akamaro ko gutunga imbwa. Uyu mutama avuga ko aho hambere ariho zari zikenewe kubera uruhigi.
Zatunga abahigi imbwa. Abahigi bagiye guhiga niho bazicana. Ariko ubu zitungo wariwe wese nambari kwikingira basuma nambari kugira ntsinze
ubworozi bw'imbwa burabaho gamuta
ubworozi bw'imbwa bwamyeho imbwa barazorora mugabo ko bazorora ubu siko kera bazorora kera barazitsirika ikaguma ngaho iziritse kandi yaziritsa imbwa imwe ntibyaba byinshi nk'ubu
abatunzi imbwa nyinshi bavuga ko biva ku kubura isoko yazo bakanka no kuzica ariko rero amakuru dukura mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nuko mu gihugu atasoko y'imbwa yemewe ku mugaragaro uretse ko hoba hariho iri mu ntara ya Makamba igurigwamo ahanini izikizu ngu ziza ziva mu karere gahanurubibe niyo ntara ko mu gihugu cya Tanzania ariko kandi abifuza uko urugo rudandazwa basabwa kwegera ubushikiranganje bukabibafashamwo mu ntara bubanza. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi abatwa mu commune ya Rango turi mu ntara ya Kayanza bariko baritegurira kuvavanura Burundi n'umwuga wo kubumba abagikora uwo mwuga bavuga ko banka guhemukira umuco naho utagishobora kubatunga urwaruka rw'abatwa rwo muri commune Rango rwo rwemeza ko rumaze gushinga koperative icukura amabuye yitwa Twisubire ko batwa abo mu yandi moko nabo bagashima ko abatwa basigaye babaha akazi. Menyesha makuru wacu mu Kayanza Jean Bosco ndarurinze niwe tubaza ino nkuru.
Hari umwanya barima cyane n'umwanya nyene babonye nk'utuntu tweze bacha bajya mu bintu byo kubomba kubera barihuti
cyane ndayikemurukiye umutwa akazi wo kumutumba rusave muri commune yarango y'intara ya Kayanza amaze imyaka irenga 10 yarahagaritse umwuga wo kubumba inkono. Iterambere n'iryo ryatumye ahagarika umwuga wa nyina nakuru nabaye nakuruza
mugituma narahebye kubumba ni kubera nyina tatarushoka rimwe nabo kandi ari ibintu bisaba umwanya munini gose kabiruhisha kandi byunguke bikaguma byahombye nsha turabiheba bamwe bamwe barabiheba gose
ubu
ndumuri nkongera nkoro.
Uwo mukenyezi avuga ko yari yasizwe n'amajyambere ikivyemeza nifungurwa twasanze yateguriye umuryango wiwe.
Ngiye mu mirima yene ndabona nateye imvura ikagwa neza ndunguka gose ndiko ndimbura.
Nk'ubu nishitse ngaha muriko murafungura bubwira abantu ivyo dusaze ariko urafungura ibyo ari byo.
Ariko mfungura isombe n'inyama. Nadiho tubugari bw'ubududu nigenye nishobora gucanga nkakoresha ubugari bw'ibigori.
Ko umuntu ashobora kurya akanyama kera yahora abumba n'ibintu bidasanzwe.
Yego nyene.
Naho abatwa bo muri commune yarango bariko baravavanura n'uwo mwuga atacu ubgitanga hari avance gutakaza umuco.
Yego n'umutwa akazi ndiko ndabumba. Beshi bateka mu masafuri cyo gituma turabunga tukabura abatugurira. Kubera ntoto mu muga nshe gituma mbandanya nyene nkora. Ego ngo bagunda kuvuga ngo nta gutunga umuganga kubera ngo ubute umuganga uba ari uwo kuroga nanjye nimva ari kumwe ngo sinota umwuga kubera atari uwo kuroga nshe gituma ntoto mu muga by'ukuri.
Ku ruhande rw'ugwaruka kubumba biriko birasubirizwa n'ibindi bikogwa. Epipode Kamana yashimye kwegeranya ugwaruka rw'abatwa bashinga koperative bise Twisubire ko batwa. Mbega baba bakoze iki cyo tuma bisubirako? Epipode Kamana.
Ego mukayise abantu benshi bari bazika batwa tabindi bintu bashuboye bari bazika ari umugabo bari kubumba no guhiga ariko natwe twavuye twisubira ko turerekana ko dushoboye kurima korora kwimba ubutare kimwe n'abandi bahutu n'abatutsi turavura turashinga iyo koperative twisubire ko umunsi koperative twisubire ko turiko turakorera ngaha muri commune Rango niho twahereye. Ibyo tuko turakora uyu munsi ni kwimba amabuye tukangira tukagira umusenyi na gravier tuko turakora amasite ashika 5.
Isaac igira ubuntu umwe mu gwaruka rugize iryo shira hamwe avuga ko umutwa w'uno munsi muri commune ya Rango atari we wo hambere.
Abatwa buno munsi n'abakera bari tofauti cyangwa baratandukanye mu Kirundi batandukanye gute? Kera bayakora imyuga idashobora kubateza imbere na gatoya imyuga yo kubumba yo kujisha ibirago ariko uno munsi dushobora gukora amakazi nk'aya abandi barundi bose bari mu Burundi bakora kandi duteze imbere nk'aya ninacyo gituma ubu tubona turi ku ntambwe ishimishije.
Kubera ugutera imbere kw'abatwa ba commune Rango ivyahora bizira bisigaye bivugwa nk'akahise Uyu mukenyezi n'umutusi kazi aturuka muri komine Bugendane yubakanye na Igirubuntu Izahake.
Je papa wanje n'umutusi.
Ah.
Ego umugabo kumba nawo nyi babumba nyene ndayibona muri aba bagenzi kuko mugana je umugabo wanje n'umuto. Ariko nawo nyene ntigeza bumba mugabo atwiwe barabumba.
Abavyeyi none maze kubabwira icyivuzo cy'uko ugiye kubakana n'umutwa uri umututsi kazi bavyakiriye gute?
Ababyeyi banje ntibabishimye kuko n'ubundi twagumye tuza turi inyegeze hamwe dapfa turaja ku mugaragaro biramenyekana mu gatwa banje guhungira muri Tanzania kugira abahapfe babyemere. Tuvuye Tanzania rero baravyemeye mbere n'udufaranga dukeye umuntu aratubahereza bahapfa barabitahura nyine batahura ko ata bintu by'amoko bikihari barabyikuramwo.
Muri komine yarango ugwaruka rw'abatwa gwandikije amateka ko rusigaye rutanga akazi kuyandi moko yahora asuzugura ubwoko bwabo hambere
kuba ndi mwishi naragiriwe ubuntu tukifatikanya nabo nashimiye Imana kubera ndabona yuko ipatari by'abantu bose ndi muhutu ubwo ntwagiriwe urabona bari kufata bakagafatikanya n'abatwagenzi babo kuko nabo bari bo ariko nabo bashimye ko dufatikanya ko twari dusanzwe twimbana ubutare n'agataka kuva kera twari dusanzwe dukorana
nti nifatanye hamwe n'aba nyene batwa nyene tugakorana muranga kongo kuma nyene ibikorwa by'iterambere ko twabifashanya hamwe nabo twarabintu bamwiseza ariko turakorana neza
barabahakaze
nyene barampaye akazi baravuga ati ngo dukorane we ntangora
muri iyo ntumbero. Umukuru wa koperative twisubire ko batwa asaba gushigikirwa
uyu munsi ishira hamwe twisubire ko iyo koperative yacu irimo abantu batandukanye kandi bakwije imyaka yo gukora aba bahutu canka batutsi ndetse n'abatwa ariko riko dushimikira cyane kubatwa mu ntumbero yo kwerekana ko natwe dushoboye uyu munsi ico tubura turavye ubushobozi dufise ibi bikorwa ni ibintu by'abanyamitahe bashobora kuba bafite imitahe minini minini twebwe twatanguje agatahe kiwacu gato y'umuntumbero yo kwerekana ko dushoboye uyu munsi turipfuza ko nimba hari abafise ico bashobora gutera mu makoperative yacu twashinze nuko bo dushigikira
umustanteri wa komine yarango Suavise Harerimana aremeza ko abatwa bo muri komine arongoye bageze ku ntambwe ishimishije mu kwiteza imbere yamara asaba abamaze kuba imboneza z'abandi muri bo gushikana iterambere ku batwa bose naho bari hose muri komine aramutswe muri komine yarango y'intara ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, turiko turasa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara, ariko imbere yuko duhava duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu makambi. Impunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga yuko ibiciro by'ibifungurwa vyabo vyaduze cane gose, ni mu gihe amafaranga canke ibiribwa bahabwa na PAM bitakibashoboza bitagishobora kumara ukwezi. Umenyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru yakurikiranye.
Nyuma y'ukwezi kumwe ishira mu Japan muri gabanyije inkunga y'amafaranga yarasanzwe agenerwa impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda. Impunzi ziri guhaha ibiribwa by'ukwezi kwa gatatu kwatangiranye n'ico cemezo izo twagiye dusanga mu masoko atandukanye ashigwaho na PAMU zitangaza yuko ziri kubura icyo zihaha n'icyo zireka kubera yuko ibiciro by'ibiribwa ku isoko bitigeze bigabanuka, ariko amafaranga aragabanutse ava ku madorari 15 ashigwa ku madorari 12 iryo shiramwe rigenda rigenera buri mpunzi
ubudusa umukonye nari kigitangaza twabonye nuko ntibigeze batugabaniriza ibiciro ibiciro hakugabanya ibiharage twahora tugura ikiro idolare 0.8 ariko gushika ubu tugura urudolare rumwe umuceri nyene bagumije kuri yabe yinyene bamwe bagurisha 2.5 abandi nabo ni 2.6 ukacura bingene rero ungene wosuma byose bikatuyobera turinginga abadandaza batugabanye kubera natwe tubona yuko gusuma byatugoye bakaba bo bavuga ati twege ikiro n'icakindi nyene genda mubazanye n'ababagaburira
Nizigimana Esteri wo muri village ya mbere mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko ibiribwa bari guhaha bidashobora kurangiza ibyumweru bibiri kuko n'inkunga y'amadolari 15 iryo shiramwe rya pa mu gihe risanzwe ribagenera byabagoraga kuyakoresha kugeza ukwezi kurangiye ari nabyo bituma izi mpunzi zigenda zinjira mu madeni adashira
je naho rafata idolari 135 ubu nijana n'umunani izo jana n'umunani ninafata nk'agafuko nk'udufuko tubiri tw'umuceri n'agafuko kifu nta mavuta ndonka nta biharage nta munyu umunyu nubwo ndawuronka urumva nta kuntu konyene kirana no kugwa no kuvunika mu kwezi kwa mbere abana bishwe n'inzana nakomeje mfata amadeni uko kwezi guheze nafashe ideni nararishe mfata ideni ubiryo deni ndaririshe ku kwizo dolare nsigara ngaragara ibatuma basi badusubiza ku izo dolari 15 basi da none kwa zururukije bacobururutsa n'ibyo kujya turebe ukuntu twobihendahenda tugasoma ahandi nzagiye kutwicira mu nkambi
nubwo bimeze bityo hari impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abasore n'inkumi bibana muri iyi nkambi berekana yuko imfashanyo y'idolari 12 ishiramwe rya pa muri iri kuba ari ntica ntikize ndore ko nabo bagera ku isoko amafaranga akarangira badahashe ibyo bifuza kubera yuko abari make uyu ni Albert Majambere umusore wibana mu nkambi yo mu Rusenda
jewe naritaye imwe nguze ibiro 12 byasemure hama bambuye yuko nabiguze idolari 8 ngo nibice birenga ko batambuye ingene bingana mbucengura na maritra 2 y'amavuta y'amamesa ariko bambuye yuko izo dolari zose ziheze sindabibona ne ubu ciyembura mbuze ibiharage mbuze umunyu umuceri nawe ndose ibyo byose urumva nta nakimwe ndose mu byo byose urumva ubu ntahanyaga kugusa no na maritra 2 y'amavuta mu idolari 12 mu byo byose umva ingene zoba ngiye kubaho gusa ndiko ndakora ubuyi nubwo mbona buzontunga kuko nta kindi kintu mara kizontunga kuko sinzoje ubugare butagira ibiharage cyangwa ubugare butagira umunyu urumva ubu n'ugutungwa n'ubuyi gusa bugaragara
iki kibazo kigabanuka y'inkunga y'amafaranga impunzi zo mu Rusenda zari zisanzwe zikoresha kije kiyongera ku kibazo cyo gutinda gupokera izi impunzi zari zimaze iminsi zitotombera ndetse rimwe na rimwe zikanyuzamo zigakora imyigaragambyo isaba yuko zajya zipokerera ku gihe
aba bantu batujejwe ngaha mu nkambi ya Rusenda sinzi ibyari ibyo minsi yose pokera ya marinduru ntibigera badupokeza kugihe twe twatanguye kuza dupokera itariki 5 tumara nk'umwaka wose dupokera itariki 5 ariko ubu turatangara cyane hari gihe usanga mupokera no ku itariki nk'ubu mu kwa kabiri twapokeye mu kwa mbere ivyo twapokeye mu kwa kabiri twapokeye mu itariki 29 itariki imwe aho kwa mbere koko ntitunaguharura uko kwagiye seze aricyo gituma gushika ubu dufite ibibazo birenze urugero
ishiramwe rya PAM mu kwezi kwa kabiri gushize niho ryatangarije impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda igabanuka ry'inkunga y'amafaranga yarasanzwe agenerwa izi mpunzi ziba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ayo mafaranga yavuye ku madolari 15 agera ku madolari 12 iryo shiramwe rigenera buri mpunzi kubera yuko amashiramwe ya PAM na HCR afite amikoro makeya y'amafaranga ahanini yaturutse kubatera nk ndetse ngabo ko bwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umuntara kivuye amajyepfo
Pedaste ngabo arakoze no kuri we duceye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza tubashimire bivuye ku mutima masaha ari imbere hariho ibindi biganiro bitandukanye n'amakuru turi ko turabategurira muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri isanga mugikurikirana imisi yose kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda ngeti saa 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igeti saha 1 n'igice nahaza ko ari amakuru arambo yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kino kiganiro wanyu mu ntara ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ejo mu vyo tubararikiye harimwo ikiyago c'amanyedini. Hakaba hari ico mushaka kutuyagira, ico mwumva twokongera canke tukakosora muri kino kiganiro. Ntimwitinye kuturungikira email ni kuri radio yacu @gmail.com. imisi itandukanye mu iwanyu mu ntara tuba dufise ibitandukanye kwa kane n'ibinuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi navyo nyine mushobora kutubwira ibinuganurwa aho iwanyu mu ntara tukabibashikiriza Diane Nahazwe hamwe na Fasil Gebehu tudasize inyuma ingenieur Lines twari kumwe muri kano kanya tubifurize umunsi mwiza mugira amahoro mu banyu no mu byanyu